ari muri ibiganiro n'abadufashije kubagezaho. Ndabashimiye namwe mwese aho twari kumwe, mugire weekend nziza.
Ikaze kuri mwe mwese bakunzi badusukuruke kuri radio Ijwi rya Amerika. Nari mwiza ndi n'akanyamuneza ko gusubira kubana namwe muri no gahunda y'umuziki. Uyu munsi muri dususuruke nifuje kubagezaho indirimbo z'umugwi rurangiranwa Kasavza. Turababwira ivyawuranze. Twizera ko muri benshi muri ko muradukurikirana. Tugira dususurukane n'umudiho wa Zuka. Guma hafi. Wigiumi na majani chenda na mirongi mizuri chenda. Mizinga ya Guadeloupe, jengu kila igiugu chumu Faransa, hari humu diho kabugile vita Goka. Tibwa, ukomoka mizinga ya Martinique, hamwe ni hundi mudiho vita Mende. Ugorurimi, ni Gikreol, rubugwa mura ya mazinga. Ijambo, Kasav, bisigura umumbati, mkirundi. Guadeloupe, ili mwusele kogi bahari ya Karaibe, ahui hurira ni bahari Atlantika. Naho, umugiwa vuki muri yo midiho. Yashaka guhindura umuziki wiwe. Yaciye arondera uyundi muririmbyi muri Guadeloupe yitwa Freddy Marshall, bifatanya na Georges Desimus yavukana na Pierre Edouard, pe n'uyundi yitwa Jacob de Varieux yavuze gitari. Abo bose bashaka kuduza umuziki wo muri Guadeloupe ubu muziki ugezweho, baca bita umugwi wabo Kasava. Abo bagabo batatu bakuranye n'abandi bacuraranzi bajya muri studio ku mudihe kavukire Bwoka, bacishije mu vyuma bigezweho, basohora urukurikirane rwa mbere bagwita Love and Cadam. Edouard Desimus, Freddy Marshall, Georges Desimus na Jacob Desvarieux babandanije basohora indirimbo. Umugwi wabo winjiramo abaririmbyi gushika mu 84. Muri iyo myaka umuziki wo muri Guadeloupe kwari nko kwiryohera, ntibawugira umwuga. barakora ibiteramo bagasohora indirimbo cyangwa ikurikirane rw'indirimbo ku izina ry'umwumwe cyangwa bari kumwe bose bahava barakundwa cyane n'abamwumviriza iyo migihe kavukire bahava bayibyaza umugiro zuka uva mu zinga rya Antille ukwira Ubufaransa Afurika n'ahandi umugwi kwa Save ni wo winjije umugiro zuka ku isi yose ni wo mugwi wazanye umugiro zuka Gutera imbere mu makungu ukora ibiteramo muri Afurika nko muri Congo Brazzaville muri Senegal n'ahandi henshi muri Afurika umugwi Kasav warenaje no gukora ibiteramo mu Burundi no mu Rwanda hari mu kwezi k'umunani mu 87 turetse muri Afurika Kasav warakoze ibiteramo muri Amerika mu Buyapani n'ahandi igihe waje mu Burusiya wabaye umugwi wa mbere w'abirabure ukoze igiteramo muri ico gihugu
Thank you.
Inyuma ya Pierre Edouard Desimus, Freddy Marshall, George Desimus na Jacob Desvarieux aho teko tuvuga umugwi Kafab nibo bawushinze mu 79 hari yongereyemo abandi aho tuvuga Amid Belofin na Freddy Ospia binje mu 88 igihe basohoye urukurikirano rwabo rwa kabiri bise Lagwe Moene mu rurimi rw'Igicol mu 88 harumvikanyemo ijwi ry'umwigeme Jocelyne Berroa aje kwinjira neza na neza mu gwi Kafab mu 83 Jean-Claude Neymiro yavuza piano na Jean-Philippe Martelly yaririmba. Patrice Saint-Eloi yinjiye mu 82 yaririmba muri Kasav ariko kandi akaririmba kwiwe. Haza kwinjiramo n'abatambyi babigema babiri Catherine Lopa na Marie-José Gibon.
Thank you.
ni radio ya Amerika. Ibiganiro n'ibitekerezo. Uyu munsi tumviriza amateka n'indirimbo z'umugwi Kasavu. Kuva mu 1979 Kasavu vuse gushika mu 2019 mu myaka 40 umugwi Kasavu warasohoye indirimbo zirenga 600. Imiliyoni zirenga 5 z'indirimbo zadandajwe. Ibicera mu birenga 2000. Kasavu warazungurutse mu bicera mu mpaka 3 cy'amikane mu mwaka. Bose aho Kasavu wacha baru zirenga babaje kubaruka.
Si no te pongo con luces, vale.
Ngo heze ubushimwe umugwi Kasavu wagiye uraronka mu myaka 40 wabayeho duciye ku bushimwe bwahabwa Kasavu nk'umugwi cyangwa ubushimwe bwahabwa indirimbo zabo abaririmbyi ba Kasavu ku giti cy'umwe mu bihugu iwabo gwa Nuba muri Afrika iburaya no muri Amerika n'ubushimwe bwinshi cyane aho twovuga ingabo cyane cyane nk'ubushimwe bita disque d'or disque de platine disque de diamant kandi inyungu ziciye mu kumviriza indirimbo zabo biciye mu buhinga bwa none nka ecouta streaming kuja ku mbuga zabo ukabakurikirana ukavoma indirimbo zabo ukazigura kasa n'umugwi koko kugeza ubu
No mala vanilla tu bene katra bai gadesi wodi imene ba umezami do me hismako no mala vanilla tu bene katra bai gadesi wodi imene ba umezami hismako no mala vanilla tu bene katra bai gadesi wodi imene ba umezami do me hismako No mala vanilla tu bini kagaba gade si wodi tu imene ba umezami
kwari kubandana reka ndabasezerere kuri kano karirimbo ule katuyomwo n'umugwi Sofara bari kumwe na Jacob de Varieux bamenya kandi ko Jacob de Varieux wamenyekanye cyane ku ijwi rye ryihariye muri Kasavu yitabye Imana itariki 30 z'ukwezi kw'ibiri 2021 nizeye ko mwahimbawe bakunze gususuruka radio ijwi rya Amerika na Mary Mwiza tuyifurije umunsi mwiza
Moi je préfère découvrir, en qui dans la vie.